umwana batuka batanse nitwa niragira prosper
niragira wa obedi obedi wangenyereye penyereye wangira gira wabirananye birananye bya rubo urunga kwa gisanze gisanze chakano kanomo kabirayimwa urumbiriza neza ubu n'ubutumwa bwiza urumbiriza neza ubu n'ubutumwa bwiza
we uri alfa na omega itanguriro eka ni herezo we uri alfa na omega itanguriro eka ni herezo
mami izina yawe rishemagizwe n'abahambaye eka na boroshe bose
Chimagizwa Yesu
Mbabwiri ngele Yesu ari mwiza Yandoba nuye mwisa riko sindu wisi Yaje mubiwe kugira ngo abahaga kiza ariko ntibamwakiye ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana biwe nibo bize izina giwe Yesu Kristo Yahindukiriye amahanga tumbere y'Abayuda shitse hani wacu mu Burundi turahura ambwira ngo ndamukurikire ndamwemerera anuma kubwira abantu inkuru ziwe nico gituma ndiko ndamuhimbaza kuko yankuye mu mwanda aranyoza kandi anyemerera ubugingo budashira amen
mwami
mwami izina yawe rishemagizwe
bose
abahambaye
Mwami Yesu
Mwami izina Yawe rishe magizwe Saba ambaye Eka na boroshe
Eka
Ose
Mwami Yesu
Mwami izina
Yawe
rishe magizwe
Saba
ambaye Eka na boroshe
Mwami
Mwami izina Yawe rishe magizwe n'abahambaye
Eka
na boroshe bose
Uri alfa na omega
Alfa na Omega, Omega. Itanguriro ni herezo. Amani Record.